Turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vy'uno munsi mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Umugambi wa leta y'u Burundi wo kuvuza abana ku buntu uriko ugenda neza mu makomune y'intara zitandukanye zirimo Canguzo na Ruyigi.
Ngiye kuvuza gacusanga nk'imiti wasabye gacusanga ntayi hari bagaca bakunguka muri farumasi. Icyo usanga ari nk'imiti y'inzoka iyo kenshi ntikunda nk'uko uboneka cyane.
Umva ikibazo dufise ni uko atavuriro rikuru dufise ngaha n'abaganga urabona nk'ibyo biro rishasha byo ngaho muri Remera abaganga musanze ni bake.
Abanyi bamwe mu bavyeyi bo mu ntara za Canguzo na Ruyigi mu gihugu cy'u Burundi biyagezweho ijya nino ku isi naho aha muri Amerika igihugu cafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba leta ya Sudani n'abarwana nayo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo naho perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi ahanzwe no gushikana imigambi muyo yemereye abanyagihugu harimo irimwe amasezerano igihugu ciwe cagiranye n'Ubushinwa Congo ikafata nk'amasezerano arenganya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Donido yano makuru se duce ku masonga ni mukanyi sasa. Amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba leta ya Sudani n'abarwana nayo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Amerika irabaziza ko bananiwe kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Ntiyatangaje amazina yabo ariko mu byemezo yabafatiye harimo kubima visa. Uretse ibyo, leta zunze ubumwe za Amerika yashyizeho n'ibihano byo mu rwego rw'ubukungu ku bigo bibiri bikomeye bikora intwaro byitwa Defense Industry System na Sudan Master Technology biri mu maboko y'igisirikare cya leta. Yahamye kandi n'ikigo cyitwa Al Junaid Multi Activities Company gicukura kandi gicuruza zahabu no ku kindi cyitwa Trade Dive General Trading gicuruza intwaro. Byo uko ari bibiri bigenzurwa na General Mohamed Hamdan Daglo n'umuryango we. General Daglo uzwi no ku izina rya Hemiti ni komanda w'umutwe witwara gisirikare Force de Soutien Rapide mu Gifaransa cyangwa Rapid Support Forces mu Cyongereza urimo urwana n'ingabo z'igihugu ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan. Perezida Joe Biden yari yafunguriye amarembo ibi bihano n'iteka yasinye ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatanu.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Aha muri Amerika kandi Mike Pence yahoze ari vice perezida w'igihugu ategura kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko Pence azatangaza umugambi we ku mugaragaro mu cyumweru gitaha ku wa gatatu tariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatandatu. Agiye guhangana by'umwihariko n'uwahoze ari shebuja Donald Trump imyaka 4 kuva mu 2017 kugera mu 2021. Pence na Trump babanje gukorana bumvikana neza ariko ubu ntibakijya imbizi. Pence ahora avuga ku mugaragaro ko Trump yashyize mu kaga ubuzima bwe, ubw'umuryango we n'ubw'abandi bose bari mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu igihe abayoboke ba Trump bayiteraga ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Uretse we, ibinyamakuru bivuga kandi ko na Chris Christie azatangaza ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ko nawe yinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Christie yahoze ari guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu 2010 kugera mu 2018. Bombi bagiye kwiyongera ku bandi bakandida barindwi barimo abirabura babiri n'umutegarugori umwe mu ishyaka ry'abarepubulikani. Bazakiranurwa n'amatora y'amajonjora azaba kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwa gatandatu 2024 mu ishyaka Imbere. Ayo majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 2024. Mu ishyaka ry'abademokrate abakandida bamaze kumenyekana baracyari batatu barimo umugore umwe na President Joe Biden naryo rizakoresha amatora y'amajonjora kuva mu kwa kabiri kugera mu kwa gatandatu 2024.
Nari nabice ku masonga nk'itangura ya President Felix Tshisekedi wa Congo ahanzwe n'ikibazo cyo gushitsa ivyo yemereye abanyagihugu biwe birimo gukosora ivyo yita kubeshwa n'Ubushinwa mu migambi yarimwo ko Ubushinwa bufasha Congo mu bikorwa bimwe n'ibindi, Congo nayo ikaronka impusha zo gucukura amabuye y'agaciro. Geoffrey Mutagoma.
Nubwo umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko habayeho kumvikana kandi byagenze neza cyane igihe yahuraga na Xi Jinping w'Ubushinwa, nta kintu gifatika cyavuzwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru nyuma y'inama bagiranye. Tshisekedi yakunze kuvuga ku buryo yasimbuye ku ntebe y'ubutegetsi yari yarahenzwe mu masezerano y'ubucuruzi yari yaragiranye n'Ubushinwa abarirwa muri za miliyari. Yavugaga ko byungura Ubushinwa kuruta uko byungura Congo. Yavuze ko byahaga Ubushinwa 60% mu byo bumvikanye byo kuzacukura amabuye y'agaciro, nabo bakubaka imihanda, amavuriro n'amashuri. Leta ya Congo iherutse gusohora icyegeranyo kivuga ko imari y'amabuye y'agaciro ibarirwa muri miliyari 6 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika nta kigaragara Congo yakuyemo. None irashaka kuvugurura mu masezerano kugira ngo ibashe kubonamo inyungu ifatika. Ariko nyuma y'ibirori n'inama byahuje Perezida Tshisekedi na Xi Jinping, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yavuze ko ibihugu byombi byiyemeje gukomeza gutsura umubano, ariko ntiyagira ikivuga ku byerekeye icyo bemeranyije ku masezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Mu bigaragara nk'inkyuro kuri Congo, iryo tangazo ryavuze ko Ubushinwa bwizeye ko Congo izakomeza gushyigikira no gufasha abacuruzi b'Abashinwa mu gushora imari no gucuruzanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi igashimangira uburyo bunoze bakora ubucuruzi mu mutekano.
Abantu bagera hafi kuri 20 nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'indwara ya korera hanze gato y'umurwa mukuru wa Afrika y'Epfo Pretoria muri izindwi zibiri ziheze. Mugenzi wacu je ni Mukankusi arakomeza nino nkuru.
Mu gihe korera iterwa n'amazi mabi ikunze kuboneka mu bindi bice bya Afrika ntisanzwe muri Afrika y'Epfo, igihugu gikize ku nganda kurusha ibindi byo kuri uyu mugabane. Cyakora abantu barenga 20 bahitanywe n'iyo ndwara muri iyi minsi mikishize. Kandi mu gice cy'igihugu gikennye giherereye hanze ya Pretoria, abaturage nka Lerato Marota babyamaganira kuri guverinoma. Marato avuga ko umugabo we yafashwe n'ubwo burwayi biturutse ku mazi, ariko ko kubw'amahirwe yaje gukira nyuma yo kujya ku bitaro. Nyamara avuga ko mu gihe icyorezo ari gishya ashize imyaka amazi ari mabi. Guverinoma yashyizeho ibitaro byo kwakira abarwayi kugira ngo yorohereze ibitaro bikuru byo mu mujyi. Zina Bam wungirije umuyobozi wa Departement yita ku ndembe muri ibyo bitaro avuga ko basuzuma umuntu wese uje abagana ikimenyetso cyose cyaba kigaragaza ko gituruka ku rwungano ngogozi, bakabavura uko bikwiye, babafasha no mu buryo bwo kubarinda umwuma bakanabatera serum. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yamagana guverinoma kuba itarabashije kwita kuri nyirabayazana y'iki kibazo cya korera mbere y'igihe, akavuga ko byose biterwa n'ibikorwa remezo bya Afurika y'Epfo byashaje bitavugururwa. Ikibazo cy'ingutu cy'umuriro w'amashanyarazi kimaze imyaka nacyo cyatumye umuriro ufungwa buri munsi cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshimire bagenzi banje babateguriye bongera babashikiriza amakuru agezweho ujyanye no ku isi. Ayo makuru n'ayandi mweje kumva mushobora kandi kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio trovewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari vya Afrika tuyahere mu Rwanda, abashikiranganje batatu ubutegetsi bw'igihugu w'amagara y'abantu no gufatana mu nda barahe basiguye ko igihugu gikeneye imiliyari 300 z'amafaranga yo gufasha abakoze ko nibiza bihitiye muri ico gihugu. Mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yakurikiranye ikiganiro abashikiranganje batatu bagiranye n'amenyesha makuru.
Ibyatangarijwe mu kiganiro baministre batatu barimo ufite mu nshingano z'ibiza ubutegetsi bw'igihugu n'ubuzima bagiranye n'itangazamakuru i Kigali, bari bagamije kugaragaza uko ubuzima buhagaze nyuma y'ukwezi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru zibasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi igahitana ubuzima bw'abantu bagera ku 130, abandi bagera ku 20 bagakurwa mu byabo kubera gusenyerwa. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Kayisire Marie Solange yavuze ko imiryango 5,559 igizwe n'abantu 20,326 yagizweho ingaruka zatewe n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi, abo bose bashyizwe ifunzwe muri site 93 hirya no hino mu turere twibasiwe. Yongeyeho ko abaturage bari muri ayo masite bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha amezi atatu ndetse bagahabwa n'impamba kugira ngo bavanwemo. Kuri we uba bagira ku 13 bamaze kwimurwa. Minisitiri Kayisire avuga ko abaturage bagira ku 7 aribo basigaye ku maside 23 nabo bakaba bagiye kubakirwa mu gihe cya vuba.
Kwitegura no kutangira kububakira kugira ngo abatishoboye kurusha abandi bazabone amacumbi kandi bimeze neza. Ibikenewe ni byinshi. Isesengura ni cy'agateganyo igaragaza ko dukeneye miliyoni 296 kugira ngo dusubiranye ibyangiritse. Ni ibintu bizashoboka kuko tuzabikora perezida na mbere niyo gusubiza mu buzima busanzwe abaturage.
Nubwo avuga ibi, hari abaturage baherutse kuvugana n'ijwi rya Amerika baganira na bagenzi bacu kwa mu karere ka Rubavu, bagaragaza ko leta yabatereranye ndetse ikabahatira kujya mu miryango n'inshuti zabo. Hari abavuze ko bamaze igihe barara hanze.
Batwirukanye saa yine n'igice za ninjoro, tugumya dusaba imbabazi barabyanga. Bigeze saa 5:30 nibwo twasohotse ku ngufu. Tugeze hanze umupolisi kwasanze ruguru gatoya niwe atubwiye ati muhavura igiki.
Nyine urumva tumeze nk'imbobo, nk'abantu batagira aho babarizwa. Turi kurara hanze, abapolisi bakatwirukaho ngo nitugende ngo dushyigiyeyo twabaga, kandi ahantu twabaga baratwirukanye.
Kuba ndi kurara ku muhanda, imbeho ya nijoro iri kuza igahita yirukangira mu nda, ngumva uburwayi buri kurushaho kwiyongera kuko nari mfite.
Hagati aho ariko, Minisitiri Kayisire yakomeje abwira itangazamakuru ko mu bari bakomerekejwe n'ibiza basaga 100 hafi ya bose bakize bakava mu bitaro, usibye 6 bakirwaye. Aba bayobozi batangaza ko abaturage basigaye muri site bahabwa ibishoboka byose kandi ko ubuzima bwabo bumeze neza. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima Ivan Butera yavuze ko kugeza ubu nta cyorezo icyo ari cyo cyose cyari cyagaragara muri aya masite.
Mu bigendanye rero no kwirinda ibyorezo, amasite yose atarafite ubwiherero twavuga yuko hari hashyizwamo bayorezo kugira ngo abantu babashe kubona icyo bakoresha mu gihe cya ubukarabiro nabwo burashyirwaho. Ariko noneho nyuma ugomba gushaka kubigira noneho bw'igihe kirekire, ariko twashyizeho mu buryo bukwiye bwo kugira ngo isuku iboneke kandi tukaba byari serivisi zose. Ariko twebwe kubera ibyo bikorwa guverinoma y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kandi mu buryo bwihuse, ibyorezo nk'ibyo ntabwo biragaragara mu Rwanda, ari naho twavuga ko icyorezo cyakorera no gucyagaragara mu Rwanda muri serivisi zose dufite.
Abanyamakuru bifuje kumenya uburyo abaturage bimuwe mu mujyi wa Kigali bo bazafashwamo. Mu bayobozi bari muri iki kiganiro ntawigeze wifuza gusubiza kuri iki kibazo. Cyakora uwungirije umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mukuru Arinda Ale nawe wari muri iki kiganiro yijeje itangazamakuru kuzagena umunsi wihariye wo kuzaganiriraho kuri iki kibazo. Muri miliyari zigera kuri 300 zikenewe mu gusana ibyangijwe n'ibiza, leta ivuga ko miliyoni 800 arizo zimaze gutangwa n'abagiraneza bo hirya no hino ku isi ndetse n'abanyarwanda ubwabo. Gusaba abayobozi ntibasobanuye uburyo aya mafaranga yakusanijwe n'umwirondoro w'abayatanze. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu gihugu cy'u Burundi, umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu uri kugenda neza mu makomune y'intara zitandukanye zirimo Cankuzo na Ruyigi, ni kubera ingorane zitandukanye nk'uko vyemezwa n'abajejwe amagara y'abantu n'intwaro. Inkuru ya Amerika yateguye cye ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomerwa na Desire Hatungimana.
Muri komune Mishiha y'intara ya Cankuzo, abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu, ariko abayanze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza.
Urumva ugiye kuvuza ugacusanga nk'imiti wasabye ugacusanga ntayihari bagaca bakurungika muri farumasi, ugacusanga ari nk'imiti y'inzoka. Iyo kenshi ntikunda nk'uko uboneka cyane irya y'inzoka, na rujya rugasanga rukomoka nko mu nda, ugashobora gusanga irya miti itaboneka.
Kumva ikibazo dufise ni uko ata vuriro rikuru dufise ngaha, n'abaganga urabona nk'ibyo vuriro rishasha ryo ngaho muri Remera abaganga musanzwe ni bake.
Mu ntwaro muri komine Mishiha baremeza ibishikirizwa nabo barongoye. Pascal Niragira, umunyamabanga ntayigayezwa wa musitanteri w'iyo komine, agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakorwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba.
turagendeye amavuriro nka yose ari muri commune Mishiye. Kibazo nyamukuru bagiye badushikiriza ni kibazo kijyanye n'abaforoma. Abaforoma usanga ari bakenya kubari bategekanijwe. Bigaca byunyuka n'ukuntu dafise ibitaro hariho ubukene bw'abaganga. None rero twebwe commune Mishiye guhera mu 2016 twari kwatanguye kwiyubakira ibitaro z'akarorero.
Cyo kimwe n'abanyamishiha abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta.
Hariho igihe rero kwa muganga atubwira yuko imiti ya Kenya atubwira ntuze kwigurira ku mafarumasiyo ndetse no mu bitaro ahubwo yakigenda uze kwiyongera umuti. Icyo usanga nawe uri umuntu mutoyi ufite kajya ijya karata ya kamu uyifise byahora bitworohera ko urose kabu ko wacutanga amafaranga make cyane kugira ngo umuntu yipfutse.
Ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na Christine Bwongeye icegera cy'urongoye ivuriro ryo kwisuma muri commune Butezi. Umupfasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro cyo gushyira mu modokari guseha baniha uri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere.
District sanitaire tupuke ya Butezi isa amavuriro menshi kandi hantu habi amabarabara permanent ni mabi gose rero kandi kubera ambulance ari imwe n'ubusazi irashaje urashobora guhamagara ambulance baca bakwira ngo yagiye umugege ari urgence umva duca bigorana hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni iy'igitoro urashobora guterefona ngo baze gutora umurwayi baca bakwira ngo nta bitaro biriho.
Mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi SEMABU naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenze imyaka 5 ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Sylvain Habanabakize avugira SEMABU agasaba leta icishije ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gutorera umuti icyo kibazo.
Ni ngwane rero aho dusaba leta twe muri SEMABU ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse kimwe twita mu gifaransa les médicaments essentiels ntigera ibura ama stock ya farumasi z'amavuriro canke bitagenze uko leta karaba ikuntu ikora n'amafarumasi prive kugira ngo umubyeyi bandike imiti y'umwana wiwe aca agenda ku mafarumasi y'abikora utwabo maze baze badeclare amafaranga hama leta ibasubize.
Umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'ababyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watangwe kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'2006 watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka w'2005 yinjira mu banga yo kurongora igihugu.
Desire Hatungimana urakenuye tukiri mu gihugu cy'u Burundi abadandaza bato bato mu ntara ya Makamba bari baranezerewe n'uko leta yafashe ingingo yo kugurisha amahera y'agaciro mu mabanki ishiringi bakoresha mu kurangurira Tanzania ryari ryakorotse ariko ntivyamaze akanya inkuru ya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu badandaza bato bato mu ntara ya Makamba barangurira mu gihugu cya Tanzania ibirato, impuzu zimwe zimwe, ibifungurwa, inka, imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'Tanzania. Uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku ibanki nkuru z'ibyo bihugu. Bisunga hanini ukugene idolari riba rivunjwa nko mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rivunjwa rwa rimwe n'ibice 22 by'amashiringi mu banki nkuru y'igihugu ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice 85 canke arenga. Imbere y'uko ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi 100 y'amatanzania watanga hafi 200 y'amarundi, iyo ngingo ifashwe abarangurira muri Tanzania bari ruhukije. Nyanduye Eric adandazi matera arangurira Tanzania.
Isiringe dufashe hajya ho leta avugiye byari byakorotse riva ku 189 rija ku 160 aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane. Mugabo haheza akanya gatoya twaze twumva yuko isiringe rivuye ku 160 rigiye ku 180 ero kugeza no sa ntituramenya imvo kandi twatumvise ko ibintu bigiye gukoroka
nifasha yotamu adandaza imikeke n'indagara bivi Tanzania yongera ko araho baje kurangura bakabura ufise amashiringi kugira ngo abavunjire
ubundi bwo ibintu bigitera bitukumira n'ibitoroye kuko ashora kugenda kurangura nturonke icyabanguza izo shiringi n'utoroye cyane cyane n'utoroye ugasangura buto n'ibyo muri iyo nzi
uyu mukenyezi Rukundo adandaza indagara mu isoko Imakamba na wagira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza
twebwe n'ibitworohera kubera ibyagaciro yego rya ravuze yuko ibiciro byururukijwe mugabo abatuvunjira siko bimeze bene batuvunjira uko bumva biyumva umenga ushiringi barugize nk'urushuruzo ko bumva bishakiye
abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro cy'ishiringi
washaka kugenda no muzo kugira ngo rya igiciro cyagabanutse mugabo wagenda ugasanga bo bakubwira ati idolari yaduze igiciro cyaduze uno muzo uvunje ijana na mirongo itandatu ejo kuyongera na mirongo irindwi ubwiye ugarutse amuvuga ati nge mvunjure amera nasigaranye ugira ndonke ngene ndiha obeli ngene no mu nzira usanga wuciye uvunja hejuru gusumba yarya wanze wowe ugarutse baguha makeyi nubwo kuba bavunje nk'ijana n'irindwi birasabwa ati tugu ijana n'itanu
uwo mukenyezi w'umudandaza ati kuduga kw'ikori ku kiro c'amafi ntaco byari bivuze
Yes, pasa barasa no kuri sporo hire zidufashe. Yeje kuje keje tukuvunje. Uturonderera hantu hamenyeka hamenyewa na mategeko. Huko tumenye giciro gihagaza kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari. Apana kuva ku mpamvu y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo.
Huko kuzimba ko mashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi. Ikiro cy'indagara coguzwe ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo itatu ubu gica kigugwa ibihumbi mirongo itanu. Nifasha yotamu ati ntitucunguka
nawe kunguka kuko abaye ntigiye guhamagara usanga benshi bafise wizanye bizinge ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise nicyo gituma udashobora kuronka umukiriya wunguka igihe uri kubadandaza rero ntironka umukiriya gushorera kubera biba bigenze
abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cyane cyane mu kuvunja amashiringi nifasha yotama ati bashire ku masoko ibiro bya leta byo bafasha kuvunja batazimbwe
bisanzwe ko leta ivuga yuko amadolari yoba yarabonetse azimbuye yoraba umuntu wayo hanyuma ikugurura nka biro ntahantu hari isoko dukunda kubanguriramo avunja ayo mashiringi igashyiraho n'umuntu wayo nyine yoba adandaza ayo madolari kugira ngo tugiye kurondera ibyo turondera tujye tuzironka tworohewe
Jacob Kalisa arongoye ishyirahamwe ry'abadandaza bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko aremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo
ugiye guhinduza ifaranga katubwe iry'i Burundi ukarishyira mu Tanzania mudandaza atakaza 10 ku ijana ya valeri y'iryo faranga twakoze estimasiyo dusanga tutakaza hafi miliyari zigera muri 5 muri rusange kubera uko kugenda ugahinduza amafaranga y'i Burundi ukayashyira mu Tanzania nawe gufata amatanzania ugashyira mu Marundi icyo gihe mudandaza abatakaza
kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko watebye hari yindi nzira abariko bariga
ariko uretse nibyo hari yindi programu ya banka ya Afurika yabita Afrexim Bank ari banka ishinzwe exportation niba ujyanye produits ivuye Burundi ukazijyana i Bugande ko bakwishyura mu Marundi nangwa se waba ujyanye ikintu gikuye i Bugande ukakijyana i Burundi wakwishyurwa mu Magande kugira ngo bagabanye icyo gihombo
byari biteganyijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntibyashobotse nubwo abarongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro ryo kubishyira mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane Jacob Kalisa wati urabye intambwe umwitegura ugeze ko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mu ishyirahamwe ry'abadandaza babandanye basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa ubwo ruhombo bamamwo
mu rugendo
rugendo rw'amahoro baraye bakoreye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habagize inama y'abepiskopi ihuza ibihugu by'u Rwanda, Burundi na Kongo baragendeye ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira irimo impuzi z'abarundi bahungiye mu gisagara cha Uvira. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Aho abo basenyeri banyuze mu mihanda ya Kavimvira bakirijwe indirimbo zabo y'ubuke bidini Gatulika.
Kasinzo mueva umbevara muyaga.
Kuva ku mpaka wa Gatumba ugana mu mujyi wa Uvira, aho bagiye banyura mu ibarabara ryuzuye amazi, ahandi naho ryuzuye ivumbi, bururukaga imodokari zabo bagasuza abakristu ndetse n'abanyeshuri. Abepiskopi bagera mu ngambi y'agateganyo ya Kavimvira irimo impunzi z'abarundi zirenga igihumbi, bazisanze zihagaze munsi y'ibiti by'imyembe ku zuba, izindi nazo ziri hanze y'ibihangare zirara mu bisakaje amahema asaje.
Abasaba musenyeri ko bacitse hano twajyohewe cyane kuko twumvise n'abarundi biwacu byatumye twumva ingufu n'umunezero kumbura ingwane dufise bafise nabo kugirane kuzishikana kubatware bacu ari mu Burundi kugira bumve ingwane twega barefije turi ngaha anya muri ka transit yo ngaha muri Kavimvira kugira bagire natwe icyo bogirane budukemurire.
Nduwimana Aimable ni impunzi yo mu Burundi ba mu mujyi wa Uvira, ari mu bagize amahirwe yo kugeza kuri abo bashyitsi bimwe mu bibazo bibaraje inshinga birimo ikibazo cy'ubuvuzi ndetse n'ikibazo cy'uburezi.
Ku byerekeranye n'ibibazo twababwiye ko dufite ibibazo biduhanze kabavire nk'abarefije bo hanze, ikibazo cya mbere ntitugira aho tubaheza, ntituronka uburyo bwo kuvuza abana no kwivuza, ntituronka uburyo bwo kuvuga ko twoba twokwigisha abana ku ishuri, ntitugira n'uburyo bwo kuronka amahera yo kuronka imyambaro no kuvuga ko ntitwokwambara.
Etienne Ndayishimiye na Nsabimana Pasia bamaze umwaka wose mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, barashima uburyo nabo ibibazo byabo birimo gutinda muri iyi nkambi byumvikanye.
Igihe kinini hano tumaze hafi nk'amezi icyenda, n'umwaka hari habamaze umwaka hano, turi hano muri transit, abagabo n'abagore baguma bavana kubera tumaze igihe kinini muri hano muri transit, abana kurwara ntago tubona iyo tuva niyo tuje, ibyo mu nkambi ntabyo tuwuzi ko tuzogenda, abahunguka barinda kurira. Ni ibyo bibazo byinshi bimwe bimwe dufite n'abana kwiga, dufite umubabaro abana bacu kutiga kubera igihe kinini tumara hano, tukibaza ati mbega abana ejo Burundi bw'ejo bazoba gute, bizogenda gute,
kuko bashobora gusanga umaze umwaka n'inusu ngaha ugasanga umuntu aje vuba agutanze gutaha, bisigure ko ibyo bintu bidatunganije neza.
Mu izina rya bagenzi be barindwi, Musenyeri Nzeyimana wa Diyoseze ya Ruigi yavuze yuko baje kuremesha izi mpunzi kuko muri zimwe mu nama basaba ko ibibazo byibasiye akarere byatorewe inyushu.
Tuba twifuza yuko imvo zituma abantu bahunga zozimangana kandi zikazimangana ari uko twese tubigizemo uruhara. Iyaba byadukundira twogize tuti urwango nirutubwire mu gihugu, mu bihugu aho turi, zive mu ngo, zive mu ntara, zive mu karere, urwango ruzimangane. Nditwogendagenda turondera ubuhungiro, twogendagenda turondera urukundo hirya no hino.
Aha kandi mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, abo bayobozi bahaye inkunga y'ibifungurwa, amasabune ndetse n'imyenda izi mpunzi. Usibye iyi nkambi y'abepiskopi basuye, bagendereye n'ibiro by'umujyi wa Uvira, aho umuyobozi wawo yabizeje kuzafatikanya mu kwimakaza umuco w'amahoro muri aka karere. Abasenyeri basuye iyi nkambi barimo uwa Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, Cyangugu, Nyundo, Gikongoro, Ruyigi, Ngozi, Idiopa ndetse na Kongoro. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika, aha niho duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikro. Mari kumwe na Joe Diane ninahazwe nshimire abagize uruhara bose mu itegurwa rya bino biganiro n'amakuru vya mbere ku Ijwi rya Amerika. Muri bo harimo Nadia Taha yegeranije amajwi yacu, ku izina rya bagenzi bacu rero tubikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Ahanje turaza kongera mu masaha ari imbere. Thank you.
light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. Hey, you changed my whole scenery with your astonishing beauty.